imwumviriza ni radio ijwi ry'Amerika. Radio ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 no kuri City Radio FM 98.8 n'ibice bitatu inshuti yose mu Rwanda. Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22 naho ku rubuga rwa internet mutwumvira kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com. Uri kumwe na Fidel Niyonga akaba ikaze mu biganiro byacu. Amakuru dutegura tukanayabashikiriza turi mu ngo zacu mu ntumbero yo kwirindikiza tumugera wa corona. Muri kambi y'impunzi yanduta mu gihugu cya Tanzania habandanya kuvuga ikibazo cy'abantu banyuruzwa abandi irengero ryabo rikabura.
Bashaka kuja kuryama mu ijoro ukaza wumva umugabo baraje kumutora ugiye kumuraba haba ku gipolisi ntumusangaye ku busho bwose wagenda bakabaza akabwira ati umuntu ntituzi iyo yagiye ntiyigeze aza ngaha uwo muntu ukazorindira ukazobora.
Uyo ni umurundi kazi yahungiye mu gihugu cya Tanzania yumvikanisha ubwoba buri mu mpunzi mu ikambi ya Nduta. Mu Burundi ingingo y'ukurekura abamenyeshamakuru w'ikinyamakuru cigenga iwacu izomenyekana mu minsi 30 mu gihe abanyapolitike bariko barahiganira ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora ategekanijwe kugenekerezo rya 2020 ry'ukwezi kwa gatanu mu Burundi babandanya igikorwa cyo kwiyamamaza mu bisagara no mu ntara zitandukanye z'igihugu. Izo nkuru turazibashikiriza mu ido n'ido mu kanya nimuze kure y'amaradiyo yanyu. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU ryatangaje uno munsi kuwa kane ko ririko risaba kwifashanyo yo kurwanya ikiza cy'umugera wa corona yoshika ku miliyaridi 6 n'imiliyoni 700 y'amadolari ivuye ku miliyaridi 2. Mark Lowcock, umutegetsi ajejwe ibikorwa byo gutabara mu ishirahamwe ONU, yatangaje ko ikiza cy'umugera wa corona kizosinzikaza bikomeye ibihugu bitenye mu kiringo kiri hagati y'amezi 3 n'amezi 6 kuva ishyirahamwe ONU riteye akamo ka mbere ku itariki 25 z'ukwezi kwa gatatu k'uyu mwaka bimenyesha ko miliyaridi w'amadolari umaze kwegeranywa. Ayo mafaranga ajejwe gufasha utwigoro two kurwanya ikiza cy'umugera wa corona mu bihugu 37 bikenye. Akamo ishyirahamwe ONU ryateye uno munsi kuwa kane karimwo ibindi bihugu 9 bikenye bigeramiwe n'ikiza cy'umugera wa corona ni Benin, Djibouti, Liberia, Mozambique, Pakistan, Philippines, Sierra Leone, Togo na Zimbabwe. Mark Lowcock ajejwe ibikorwa byo gutabara mu ishyirahamwe ONU avuga ko hamwe batofata ingingo muri iki gihe intambara, inzara n'ubukene ishobora kwiyongera muri ivyo bihugu. Umuyobozi nshingwa bikorwa w'ishyirahamwe rya ONU ritanga ibifungurwa PAM, David Beasley, avuga ko iryo shyirahamwe rifasha abantu imiliyoni 100 uko umunsi utashe ukiretse babandanije gutanga izo mfashanyo ikiza cy'umugera wa corona kizokwirikirwa n'inzara ikomeye. Facebook yashizeho mu bubaye ubwa mbere urwego rwigenga bwo kuyigenzura rushobora kuvuguruza nyene urubuga Facebook akaba n'umuyobozi mukuru wago Mark Zuckerberg. Thomas Kamilinda duhe ibindi.
Iyi nama ya mbere na mbere igizwe n'abantu 20, abagore 10 n'abagabo 10 b'ingeri zitandukanye n'imigabane y'isi itandukanye. Nk'uko Facebook ibivuga, babaye mu bihugu 27 bitandukanye. Bose hamwe bavuga indimi 29 zitandukanye. Barimo impirimbanyi za societe civile, abahoze ari abategetsi mu bihugu byabo, abahawe igihembo cyitiriwe Nobel, abanyamakuru n'abanyamategeko, barimo abigeze kuba n'abacamanza. Inama iyobowe n'itsinda ry'abantu 4, Madame Helle Thorning-Schmidt wabaye minisitiri w'intebe wa Denmark kuva mu 2011 kugera mu 2015, Madame Catalina Botero Marino avoka wo mu gihugu cya Colombia, Jamal Green na Michael McConnell abanyamerika babiri b'inzobere mu by'amategeko arebana n'itegeko nshinga. Mu bagize iyi nama harimo abanyafurika 3, Madame Afia Asantewa Asare Keyi ufite ubwenegihugu bwa Afurika y'Epfo na Ghana, n'umwavoka n'inzobere mu by'uburenganzira bwa muntu by'umwihariko uburenganzira bw'abategarugori, uburenganzira bwo kugera ku makuru n'ubwisanzure bw'itangazamakuru. Facebook igomba gushyira mu bikorwa nta mpaka, nta kunangira, nta yandi mananiza ibyemezo by'inama, kandi Facebook ntifite ububasha bwo kwirukana abagize inama. Naho rero abakoresha Facebook n'ishami ryayo Instagram abaribo bose nabo bashobora kuregera iyi nama.
Ayo yari amwe mu makuru avuga hirya no hino ku isi muri aka kanya. Mubandanya kumviriza radio Ijwi ry'Amerika ivuga i Washington DC mu kinundi no mu kinyarwanda. Abashobora kudushikira kuri internet ni kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com. umwanya wa makuru iyo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi aho sentare yungururizwamo imanza ya ntahangwa ejo yemeje ko ingingo y'ukurekura abamenyesha makuru w'ikinyamakuru cigenga iwacu izomenyekana mu minsi 30 umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Eloge Burika neza adufitiye ibindi kuri inkuru
Amenyesha makuru bana b'ikinyamakuru cigenga iwacu ari bo banyasindira ubusa Christine Kamikazi yagide Harerimana na Terence Mozenzi kuri wa gatatu baburanishijwe na sentare isubiramo imanza ya ntahangwa yo kumugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ariko abacamanza bayo bari bagiye gusasira mu ntara ya Bubanza mu Burengero aho bamenyesha makuru bafungiwe kuva mu kwezi kw'icumi umwaka uheze abashingwa manza babunganira ari bo Bisaba Imana na Clemare Tirakiza beretse urukiko kwabo bafasha bafunzwe aho nyanzwa amategeko na rya icaha bakurikiranwa ko cyahinduwe kabiri kose kiva kwagirizwa gufatikanya n'abashatse guhungabanya umutekano w'igihugu kije kugerageza gufatikanya n'abashatse guhungabanya umutekano w'igihugu ibi navyo bashingiye ko mukunguruza Metro ya Tirakiza yagize cyashikirizwa urubanza rwanzuye
iyo ngingo niyo dushimishije na buhoro buhoro kuko ni ingingo yafashwe tahunyanzwe amategeko menshi ubwa mbere bwo murazi yuko umushikiriza amanza agishengeza abajya abantu yabashengeza ku cyaha cyo gufashya abari bashatse guhungabanya umutekano w'igihugu mugabo tumaze kuburana tukerekana neza by'ukuri ko icyo cyagirizwe kidafashe na cyane cyane ko umushikiriza amanza atashoboye gutanga ibyemezo bikwiye kuko twari ko turaburana dusaba sentare ko yo kwerekana by'ukuri uruhara rw'abajya abantu na cyane cyane ko bari ko barakora umwuga wabo sentare yahavuye inabibona irabona ko icyo cyagirize kidafashe ikifata ingingo yo guhindura kamere k'icyaha ibyo sentare ifite ububasha mugabo icyadutangaje ni uko sentare yaciye igira ku cyo n'urubanza kandi hege guhindura kamere k'icyaha tutarose umwanya ukuza kuburana
uwo mwanya yemeza ko kuri uwo gatatu wabonetse akagira n'umwizero kubizokurikira
abarundi barayamaze batira itararenga nturitera ingata yewe ngumana n'umwizero kandi namye arabivuga ko ke turizeye yuko ino sentare izobeza igafata rya rubanza kuko umwizero mfise nuko taduhaye umwanya cyangwa uhagiriza twaba twebwe twaronkeje umwanya impande zose ni umwizero mafatira ko mukwizera ko kumbure sentare izorenganura abajya abantu umwizero ushingiye kuri uku kuntu ubwa mbere rya rugendo bakoze imusigati rwari urugendo rudahonyanga ibyirizwa na rimwe rya Repubulika y'u Burundi kuko umwuga wo kumenyesha makuru uratomoye cyane mu ngingo zawo za 45 eka mbere n'ingingo ya 19 y'amasezerano mpuzamahanga y'agateka zina mu ruhu rundi bwateka umukono iratomora neza nicyo gituma mu byo twaburanye twerekanye neza ko bari ko barakora akazi kabo kuba bagiyeyo kiriya gihe umutekano wahungabanye n'ibisigura yuko bari bagiye gufasha bari bagiye gukora akazi basanzwe bakora kamisi yose kandi usoma izo ngingo z'ibyo byirizwa zirakwereka neza yuko atana hamwe bimiriwe n'ahantu hoba habaye ihungabanywa ry'umutekano no kuvuga rero ayo mategeko niyo dufatira ko tugafatira no kwibwirizwa shingiro n'andi mategeko mpuzamakungu Uburundi rwagiye ko umukono
imbere y'uko uru rubanza ruba amashyirahamwe ahanira ubwigenge bwa kiremwa muntu n'ubw'itangazamakuru nka Human Rights Watch, Reporters Sans Frontières na CPJ yari yasabye sentare kurekura abakozi ba kimwe mu binyamakuru bike byigenga bigikorera mu Burundi nabajije Muzoki Mumo aserukiye muri Afrika y'umutsi ya Sahara CPJ yuko bakiriye ibyashikirijwe n'umucamanza w'iyungururizo maze anyishyura ibikurikira
Our position continues to be that these journalists should never have been arrested, should never have spent a day behind bars simply for doing their work. We see this case.
Nubu aho duhagaze nuko amenyesha makuru batari bakwiye guhagarikwa no kumara n'umunsi umwe mu buroko kubera umwuga wabo. Dukomeza kubona uru rubanza hagatotezo n'iterabwoba ku bamenyesha makuru n'umuryango w'itangaza makuru mu Burundi wose kandi ni n'ubutumwa bwo kubagabisha. Twizeye ko mu mwihwezo urukiko ruzoyifata uko nyene ko ari iterabwoba maze rugahindura ibintu. Mu gufata ingingo yo kurekura abamenyesha makuru atagisabwe umushikiriza manza wa Repubulika we n'ubu waracemeza ko abamenyesha makuru binyegeje inyuma y'umwuga wabo mu kujya gufatikanya n'abari bateye igihugu muri komine Musigati mu ntara ya Bubanza icyo gihe kwa 2022 ukwezi kw'icumi 2019 bari baroye gukora ku makuru y'umugwi w'abantu bitwaje ibirwanisho bari babonetse mu makomine yatandukanye y'iyo ntara umuhariri Tabara ugwanya leta ukaba ufite ibirindiro muri kivu y'ubumanuko mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wiyemereye ko abaje buterusizi barabagwanyi babo Mu mpera z'ukwezi kwa mbere sentare nkuru ya Bubanza yabahanishije umunyororo w'imyaka 2 n'igice hamwe n'ihazabu ryo muri yoni w'amafaranga y'amarundu umwe umushoferi wa Adolphe Matabarakiza bari bafatanywe ico gihe yamaze ukwezi yarekuye iz'agateganyo we yarejejwe Eloge Burika neza ijwi rya Amerika
urakoze Eloge kuri iyo nkuru Abantu 18 baramaze kunyuruzwa mu ikambi y'impunzi yanduta mu gihugu cya Tanzania mu kiringo kitarenze indwi zitatu abandi 8 irengero ryabo ryarabuze Umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika akorera mu makambi y'impunzi z'abarundi muri Tanzania, James Joven, niyo nkuru adufiti.
Umutekano muke ni kimwe mu bibazo bitarakemuka mu nkambi z'abarundi mu gihugu cya Tanzania, kunyuruzwa no kuburirwa irengero bamwe bamwe mu miryango ni kimwe mu bitumye umutekano uba muke muri iyi minsi. Abarenga 70 nabo bafungiye mu gasho ahitwa Nyamisibya muri komine Kibondo kubera kwagirizwa amakosa atandukanye. Biravugwa yuko benshi muri bo banyuruzwa n'igipolisi kibagiriza ubusuma n'ubwicanyi. Aburirwa irengero nabo ni bamwe mu baba bagiye inyuma y'inkambi gusoma no gushaka inkwi, hama bagahura n'abagizi ba nabi kibure abaturanyi bagiriza kwiba mu matongo yabo. Hari n'abanyuruzwa bagirizwa bya politike kubera izo nkambi ziri hafi y'igihugu cy'u Burundi yorohera abava mu Burundi binjira mu nkambi bitabagoye. Zimwe mu mpunzi zahungiye mu nkambi ya Nduta mu kiganiro n'Ijwi rya Amerika zatubariye amabi ariko araba muri iki gihe.
Hari ubwihe usanga mu ijoro uzawumva iryamye imodoka iraje, ikintu nziga gikunda gutembera mu ijoro ni ambulance. Je nsohotse nkaraba nkabona si ambulance, ukabona abantu muri nyamodoka bagenda bamurika nyamatoshi mu mavirage gatoyi bukeye ukaza wumva ngo kwanaka bare batwaye umuntu tugategera ko umuntu azogaruka kopo ugaperereza ikintu bamutwari uwo muntu. Ariko rimwe rimwe uzawumva ati yari umusuma n'undi utarumenya ko yiba
ashaka kujya kuryama mu ijoro, ukaza wumva umugabo baraje kumutora ugiye kumuraba haba ku gipolisi ntumusangaye ku busho bwose wagenda bakabaza akabwira ati umuntu ntituzi iyo yagiye ntiyigeze aza ngaha, uwo muntu ukazorindira ukazobura.
Rero ngatwigira impande y'u Burundi uza ubona umuntu atahunze ukamubona ari ngaha mu nkambi ukiyumvira none uyu muntu kaje ngaha mu nkambi yaje gukora iki, yazanywe n'iki, yaje mu ntumbero nyabaki gatoyi ukumva yasubiyeyo haciye iminsi kandi ukumva yagarutse none abahiga iki nk'umurundi wewe agushatse ni ngombwa arinda arinda yagutoye.
Kubw'icyo kibazo cy'umutekano muke mu nkambi ya Nduta, Ijwi rya Amerika ryatembere mu biro by'igipolisi komine Kibondo aricyo kigeye cy'umutekano mu nkambi n'andi hose muri iyo komine. Umuvugirizi w'igipolisi bwana Paul Gaspar yavuze yuko umukozi wa nabi iminsi yose yama yafashwe mu ntumbero yo gucungera umutekano, usanganya amakosa arafungwa, aboneka ko ari abagizi ba neza nabo bagasubizwa mu miryango yabo.
Tumekamata jumla watu 18, kuna waliotoroka makambini.
Tumaze gufata abantu 18, harimo abavuye mu nkambi, harimo n'abafite amakosa atandukanye. Bose ntare izo kwemeza rero tuzamufunga, ariko uwo tuzosanga ata makosa afise tuzamurekura. Amabi atuma tubafata mu nkambi ni menshi, urazi yuko tubareke umutekano.
Tukamata watu 55, watu 24 walirudishwa makambini.
Mu kwezi guheze twafashe abantu 55, muri bo 12 twabashikirije kuri sentare, abandi 24 twabashubije mu nkambi. Urabona yuko ubusuma n'urugizi bwa nabi mu nkambi ndenze urugero. Kubw'iyo mpamvu turabafata kugira batinye gukora amabi mu nkambi.
Makambini tumurejesha makambini.
Naho igipolisi kivuga yuko akazi kabo ari gucungera umutekano, ariko izo mpunzi zifite amakenga kandi zifite icyo zisaba leta ya Tanzania cyo kimwe na se kugira umutekano mu nkambi no mu baturanyi ube mwiza gusumba.
Ego umuntu naho baza kumutora mu ijoro hari igihe baza kumutora asanzwe afite amakosa yiwe yagiriza, mugabo abiwe nabo bo mu muryango wiwe baje kumurondera bakanamubura. None nk'ubu baba bafungiye hehe ho umuryango utamubona? Mbe umuryango ugiye kuraba umuntu wiwe naho abafunzwe bakamu munyegeze ntabwo bishemwe ko bamwishe nubwo bakiriho, ahubwo ariho njye nk'icyo nosaba bo bafungiye ahantu habonekana ujya umuntu amukeneye kumuraba akamubona kugira n'umutima ukaja hamwe.
Ugenda fisa agahinda kubera uba ugiye kuba umupfakazi abana bakaja kuba imfubyi, kuko niyo uzotaha mu Burundi bazokubaza iyo wamusize kandi nawe utazi ukuntu byagenze. Umuntu yarapfuye hoho na bose barumva ko yapfuye, mugabo atapfuye nawe bazokubaza aho uwo muntu yagiye.
Kiba byiza rero mwebwe mubigejwe asha mudukingire twebwe impunzi, kuko ndabona asha mwibi bihe ntibyoroshye kabisa asha ni ngorane kweri mwe mubigejwe murabe mudukingire twebwe impunzi n'ahandi ho asha ni ngorane kabisa.
Mu bitigiri bitangwa na afere mu gihugu cya Tanzania sigayemo impunzi zirenga gato 160,000 mu nkambi ya Nduta harimo abarenga gato 70,000, Nyarugusu 59,000 na Mutenderi 30,000. Mu nkambi ya Nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania, James Jovini kubw'Ijwi rya Amerika.
Mu Burundi abanyapolitike bariko barahiganira ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora ategekanijwe ku igenekerezo rya 2020 ry'uku kwezi kwa gatanu, no kuvuga mu ndwi zibiri gusa barabananya igikorwa cyo kwiyamamaza mu bisagara no mu ntara zitandukanye z'igihugu nguko mubimenyereye rero ku munsi wa mbere no ku munsi wa kane radio Ijwi rya Amerika iratumira umwe muri abo banyapolitike kugira ngo atuyagire ku migambi ngendegwa ko ariko arashikiriza abanyagihugu uyu munsi umutumire ni Domitien Ndayizeye yigeze kuba umukuru w'igihugu ariko yitoza ku giti cy'urunani kira Burundi mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije aratangura avuga ukuntu abona igikorwa cyo kwiyamamaza kiriko kiragenda
twebwe ku byerekeye urunani kira Burundi biriko bigenda neza muri rusange ni ahantu umuntu yavuga ko twahuye n'ingorane nyinshi kiretse muri Karuzi aho baheruka kudufungira abantu bane ku mbozi zitatomoye ariko barababuraniye barabarekura nyuma y'umunsi umwe hasigaye twebwe aho tugenda turakigwa baratureka tugakora inama n'ubu hariho amanama menshi dutegekanya ejo hirya y'ejo mu ndwiza cyane cyane kandi uretse ko buri mugambwe cyangwa buri runani rufite ukugene rutegura ibikorwa byabo na twebwe turafite ukuntu twabiteguye nibaza ko muri rusange ku byerekeye kira Burundi biragendeka ikibazo cyane cyane dufite ni umwuka mubi usa uri kuraza
muvuze kuri icyo cyuka kibi uyo mwuka mubi uhari muravuze abanywanyi bari bafunzwe murashaka kutubwira mu kane gatoya cyane rwose ikintu bagirijwe
urumva n'abantu bari mu nzu bariko baganira ibyerekeye umugambi n'abandi kandi bari mu nzu y'umuntu twize iwe ama rero bacaba bafata baza kuvuga ngo bariko barigisha inyuma y'amasaha mabara bafata barabatunga ariko rero kubitwerekeye umuntu mu nzu yiwe ari urabirari batata ari bane baza yuko akora ibintu ashatse uretse no mu gihe cy'amatora cyane cyane wasi uburenganzira bwo gushaka abanywanyi no mu bindi karanzwe abantu baravugana kuri ma yawe nayo masaha
mwihweje amateko ari mu gihugu mwihweje amateko ahari kubwanyu rero nta mateko bigize barenga wa nywanyi banyu
oya gose nta nambari nacyo gituma bageze aho bakamuretura kandi buriya nimbo nyinshi usanga zituma bene abo bantu babafata kenshi na kenshi riba rishari cyangwa riba nk'uko warabatwaye abanywanyi mu ruhande rusanzwe ruriya cyangwa hakaba hari umutegetsi yari yisikiye ahantu hanyuma akamushyira mu mwanya mu myanya y'intoki n'ibibazo nk'ibyo tugomba kuba amategeko kibakubwira ngo umwuka uguma ari mwiza hagati y'abantu kandi ni na byiza yuko muri iki gihe cyo kwiyamamaza abantu bareka ingendo yo gutaka gutukana kuvugana nabi ntacyo biza bifungura nibaza yuko ingendo nziza ari uko umuntu umwitarika ufite imigambi myiza ukayimusigurira ayumvise bigafata ingendo nziza ni nacyo bituma twebwe muri kira Burundi burya twafashe intumbero cyane cyane yo kwegera abanyagihugu hasi cyane kugira ngo turonke umwanya wo kubasigurira ngira murazi ko gushinga kira Burundi byafashe umwanya bwa kabiri n'igihe twari tumaze gushinga kira Burundi twahuye n'ingorane nyinshi na semi ku buryo twagiye mu manza nyinshi ibyo byose bikaba byaratwaye umwanya wo gushobora kwegera abanyagihugu bamwe bamwe kuko wa byacu twarengereye cyane abanyagihugu
tukivuga kuri ico cyuka kihari hagati y'imigambwe umugambwe uri ku butegetsi n'umugambwe CNR za abanywanyi bayo bamatanye mu mitwe ariko amakuru aherutse kutugira ko nuko ubushikiranganyi bujejwe ntaro hagati bwagabishije abanywanyi ba CNR ko bigenda nabi basotora abandi mu gihe mu bisanzwe ivyo bihugu byahora byagirizwa urwaruka rwo mu gambwe uri ku butegetsi mwebwe muri kira Burundi imishamirano iri hagati y'iyo migambwe muyibona gute
ndeje gutanga inyishu mwebwe nyene mu bihe birimbe biheruka havugwa cyane yuko abanywanyi ba CNDD-FDD cyane cyane imbonerakure aribo bakunda gutera abanywanyi ba CNDD icyo twarabyumvise cyane kandi icyo gihe ntabwo ari leta yabivuga byavugwa cyane cyane n'umugambwe igano hino muri iki gihe nawo cyo kwiyamamaza ni leta yatanze raporo kandi urumva nabantu babiri bavuga mu bihe bitari bimwe kandi bakavuga igihushanye ibyo ari byo byose twe bico tubonane nico nuko agati y'umugambwe CNDD-FDD na CNR hari cyo cyuka kibi kandi uko gishobora kuzanira inabi Burundi muri rusange kubera yuko bwa mbere na mbere uri kuraraba kandi kabo n'abantu bamenyereye ibintu by'intambara bakunda ibintu by'intambara usanga ko kujyana mu mitwe bashobora gutuma ngaha mu Burundi haza ingorane hagati y'Abarundi kandi icyo kintu turiko turatumbera ubunyi rero urumva CNDD-FDD niri ku butegetsi kumva rero leta ivuga gutyo mugambwe CNR muri iki gihe cyo kwiyamamaza ni ibintu bisanzwe rwose kandi cyo tubona gusa ni uko buri gihe iyo hari bene izo ngorane CNDD-FDD iravugwa CNR ikavugwa muri iki gihe rero nindasotora ubundi sinibaza yuko umuntu adafite ingufu ariko yoza gusotora umuntu afite ingufu cyane cyane ari ingufu za leta kandi ukurikiranye umupiranyitohoza turabibona
amajambo ashikirizwa na bamwe mu bariko baserukira imigambwe avuga ko aba basotoye bashishurana canke bakaba tana mu mitwe ubwo butumwa abanyamigambwe batangayo muri iki gihe muvuga kwiki
si byiza na gatoyi bwa mbere na mbere yuko abantu bagwana iyo niyo duhagarariye twebwe kuko bijyanye n'ikintu twita kubahiriza agace gakazi na muntu uko buri muntu arafite uburenganzira bwo gushyikiriza icyo yiyumvira ariko ikibujijwe ni ugutukana abasene bafite uburenganzira bwo gutuka ubundi ubu rero urabye ibintu biriko birava muri iki gihe biragoye yuko umuntu yogusotora akagukubita akakwasa amakofi muri iki gihe cyo kwiyamamaza hanyuma ukagumuvuga nka kujya kw'abapadiri ngo umuntu amukubise ikofi cy'umwere ku rundi ruhande bene ibyo biragoye kuko nawe uri umukuru w'umugambwe cyangwa w'urunani w'ikintu icyo ari cyo cyose naho uyo bari umwana wawe namubwira ati nutegwa ni wipfune ibyo ntibisanzwe rwose ubu rero amarebe ugiye gusotora ubundi inzego zijejwe amahoro n'umutekano zikamufata zikurikije amategeko hanyuma bakamuhana muri iki gihe rero urabona ubwoba urahari bwinshi buturutse ku bari ku butegetsi bavuga bati abantu bose imigambwe yose irashaka iki kibanza canje haba hari n'iyindi migambwe ivuga ati icyo kibanza uriko najye wenda gishaka
tugarutse ku gikorwa cyo kwiyamamaza intara umaze kugenderamo
zingadi mbega kira Burundi imaze kugendera mu ntara zingahe kuko jewe ndayizeye domisiyo ndumuntu umwe kandi urazi ko nikuriye sinshobora kwiruka imitumba iminsi yose ariko turafite insoresore imaze kugendera kandi zimaze kugera ku mitumba yose ndibaza yuko no muri iki gihe bariko barakora ariko zamaze kugendera za Murambya ngayo Bujumbura amaze kuzingira mu Kayanza icyo tuzosubira mu Kayanza ibyo tuzaba turi Gitega ama tuji Mwaro tuji Bururi tuje mu Rutana hose muri iki gihe Gitega tuzohazunguruka hose ahasigaye ku giti cyanjye jewe ndayizeye domisi ariko mu busanzwe kira Burundi ubunye ku mitumba yose yo muri iki gihugu
mwihweje aho maze kuja intara maze kujamwo eka ukuntu abanyagihugu bitaba ibikorwa byanyu by'urunani kira Burundi akizero kanyu ko gutsinda batora kangana
urumva ubwite umwigere wo turawufise ariko ugomba kumenya yuko bwa mbere na mbere urunani kira Burundi rwaburagucwe ari jewe cyane cyane no ku rutonde rw'inama nshingamategeko ariko ku byerekeye uruhande rw'umukuru w'igihugu turiko turatembera mu gihugu cyose icyizere rero turagifite ariko kuvuga ngo icyizere ngo kingana iki wowe wabivuga gute abantu bataratangura gutora icyo ni icya mbere icya kabiri mwebwe muriko murabyiyumvira nk'uko turiko turakora kampanye RMN kujya kw'abanyamerika kugenda gukwega abantu ku kwa CNR kwa CNDD-FDD twebwe si uko dukora wewe twibaza yuko kugendera abanyagihugu mu mugwi mito mito ariko henshi ari ko buryo bwiza bwa mbere na mbere ho ho gutumugenda ha kabiri utuma ukingira abanyagihugu ibintu byo kugundana no kuja hamwe kubyinshi cyo gituma bene iyo mibonano kuyigira hano hose hakenewe cyane cyane
mutwibutse ivyumviro eka imigambi ngenderwa ko yurunani kila Burundi imigambi muri kumashikiza abanyagihugu kugira ngo baze batore ni
cyane kandi twebwe turaba ibisata nyamukuru tugomba gukurikirana ari ibisata bitunze igihugu fatiye ku banyagihugu rusange abantu boro tumaze kubona yuko umusaruro wabo ibanza cyo imirima yo kurima ari mike cyane kandi nisigaye tuba aho bashyira igisata gikomeye cyane igisata cya kabiri twibandaho akazi gafatiye ku bashomeri benshi cyane baringa mu Burundi cyane cyane abakiri bati abahejeje amashuri waruka batakironka akazi ku bwinshi ubwa gatatu dufatira ku byerekeye ubudandaji ubukerarugendo amahinguriro ari make cyane ngaha mu Burundi bitewe n'uko ngaha mu Burundi dusa n'abasigaye turi banye kugenda ko usanga tutiyuguruye mu makungu ku byerekeye icyo gikorwa igisata cya kane dukurikirana ni igisata cyerekeye no kuvuga umuyagankuba amasoko ntanganguvu ubutare nga mu Burundi kuko tuzi neza ko bene icyo gisata ari igisata ngenderwako mu byerekeye kongera isarura ngaha mu gihugu ibyo byose kugira ngo dushobore kubirangura neza turakeneye yuko ili sesa kugwa gitunga cy'igihugu ibaho ibyo kwiba byo kunyoza itunga cy'igihugu byo kugera nabi ibyo byose yuko bibaho kindi ntombero ya kabiri duke nuko tubwira igisata cy'ubutungane igisata cy'igipolisi n'igisirikare biza bikorera abanyagihugu cyane cyane kuko nibyo bizana umwuka mwiza bituma abarundi bashobora gukora batarangara ibyo nabyo bikaba bisaba yuko abo bantu bakurikiza ubumenyi bafite kuvuga abakora mu butungane n'abapolisi bagomba kuva mu ngendo yo gukora politike nk'uko tubibona cyane cyane ubu bigenza nk'abanyepolitike kandi bajejwe cyane cyane gutunganiriza abanyagihugu benshi
mu gusozera kandi mu kanya gatoya cyane rwose mu minsi cumi n'ine amatora azotunganywa mu Burundi akamumotera abanyapolitike bose bariko barahiganwa kugira ngo inyuma y'amatora ika nyuma yaho ivyavuye amatora bizoba bitangarijwe u Burundi ubandanye mu mahoro n'umutekano akamumotera na kane
ni kamwe gusa bwa mbere na mbere nuko bose bigenza neza muri ayo matora kugira ngo wese ibizova muri ayo matora bizoze ari ibintu yerekana yuko amajwi umuntu yaronse ariyo yo koko yaronse ya kabiri ni uko umucerekeye niba bifatiye mu makarata akarangamuntu yarajya amakarita y'itora ibyo byose abantu baba bariko barabigerageza babivana mu nzira ibyo bintu ntibibe bwa kane ni uko abantu bigenza neza bareke gutukana bareke kurwana kuko bwa mu Burundi gusubira mu ntambara
no mu bidoza bifasha ahubwo bisa bigoye kubura kugira ngo kandi kashobora kutubira Domitien Ndayizeye akaba muri iki gihe ari kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu ku giti cy'urunani ya Burundi murakoze cyane rwose ku kane mwahaye Radio Ijwi rya Amerika
nano murakoze cyane mugire umunsi
Turashimiye Frederic Nkundikije na President Domitien Ndayizeye namwe abakandida mutarabona ijambo ku Ijwi rya Amerika twongeye kubarungikira ubutumire bwacu nshuti z'Ijwi rya Amerika ni kuri iki kiganiro dusozereje ko amakuru yacu yo kuri isaha tubashimiye kuba mwaduteze amatwi dushimiye kandi engineer yadufashije mu buhinga bw'ibyuma na Fasilge Beyehu yadufashije kwegeranya ibi biganiro byari bihagarariwe na Eddie Gwema kuri micro mwari kumwe nanje Diden Yongabo tuasezeye tubifuriza mwese ibihe byiza kandi tubararikira kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika.